Kwa gatandatu w'indwi dutanguye abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara cya Bujumbura. Imigwi 12 yitabiriye iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma. Mu mugwi wa Dinamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe. Joris Ndumutima amenyereza Dinamo yabwijwe ijya Amerika kwica babujije gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora.
Turiko turagerageza twitegura tukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere yuko season itangura. Ntibizokoroha mugabo niho basketi iryoheye.
Mu mugwi w'urunani bakuye Bujeje Homis umukinyi umwe mu bezi Burundi ufise muri kino gihe mu mugwi wa Dinamo aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyereye ihiganwa ry'u Burundi. Abahinga muri urwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe cy'uno mwaka. Hakizimana Elvis amenyereza uwo mugwi ati mu runani buri mwaka intumbero n'igikombe.
Hariyo aho twari dukeneye kuranforsa cyane ni kuri poste 3. Rero poste 3 twashoboye kuronka Rumisi na Dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane. Ibyo byari birimo yuko tumugaruka na Dikong. Kuri poste ya Menele Brown yaragiye turaronka undi mu kinyi yavuye muri Senegal yitwa Pap Malick Thiam, nawe nyine profile ye twabonye ikenewe mu kinyi muremure ashobora kuorganiza jo. Rero dufatiye kuri ibyo nubwo yuko abo bakinyi twaronse n'abakinyi baje batwongereza ingufu ama baje buzuza aho twari dukeneye.
Umwe mu bahinga b'ugo rukino yabwijwe ijya Amerika ko biteze ihiganwa rikomeye. Registe bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku 10 ikaba 12 bizotema haba guhangana bikomeye, ariko akabona ko Dinamo n'urunani azo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe.
Abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitegura igano zo bari komeye ku mpande zose na cyane cyane ku imigwi mikuru mikuru uravye ku rutonde rwo mu mwaka heze ukuntu yarushanyijwe yose iyo migwi yari yubatse cyane cyane yibuka ku bakinnyi b'Abarundi bakomeye yongera ishiramo n'abanyamahanga nk'uko byari bisanzwe bimenyereye mugabo ku rugero atari nk'uko twari tumenyereye. Aha naho ndavuga ni urunani na Dinamo zagerageje kwikomeza n'abakinnyi b'Abarundi bahari. Rero turabona ko hazoguma iryo hangana entre urunani na Dinamo nk'uko vyamye.
Muri uno mwaka abakinnyi b'abanyamahanga ntibazorenga 5 muri 12 bakoreshwa mu rukino, ni mu gihe mu higanwa ry'u Burundi atamubare ntarengwa wahora. Umugwi wese kandi utegetswe kuba mu bakinnyi 12 ufisemwo nibura umwe afise imyaka iri munsi ya 21. Imigwi izogera mu nkino za kamarampaka izoba yemerewe kongeramo abandi bakinnyi b'abanyamahanga 2. Kubwa Elvis Hakizimana, kugabanya igitigiri cy'abanyamahanga bishobora gufasha abana b'Abarundi igihe bato kwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera.
Bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga ugasanga Abarundi nabo nyine baca bagabanya kariro kubera babona umengo ibibanza byabo biri yake. Nicyo kintu nama mbona ngaha kenshi gihari. Hari udashaka kwirenga sinzi ko nabaho kwisho pasa kugira ngo ugire uje kuri yindi nivo uduze nivo yawe ukamenga ibyo ufise birakwiye. Benshi bagomba kujya zone do comfort. Igihe rero irica umuntu iragusubiza hasi ntigushikana kure niguteza imbere. Mugabo ubonye haje undi muntu mugwanira poste uzi kutegereza gukora kugira ngo uje kuri nivo yiwe cyangwa umusumba.
Iryo higanwa ry'uno mwaka rizugura igerekezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatatu n'urukino ruzohuza urunani na Aigle Noir ruzobera kuri Entente Sportive mu gisagara cya Bujumbura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.